Tuashime kwa mzindute murumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse gute nshuti bakunzi bacu mu Burundi, mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu kuri mwebwe mutwumva muri Kigali na FM 93 n'ibice bitatu ikarongi. Muri Uganda turi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 ikisoro. Ikaze makuyo muri kino gitondo mwateguriye mukambiye gushikirizwa na Jo Diana nini nahazwe. Ingingo nkuru ziyagize ingabo za Congo FARDC mu mfunyapfunyo no mu rwanyo ubutegetsi bw'ico gihugu M23 barayi batanye mu mitwe bikomeye barwaniye ahitwa Nzulu ni ku birometero 10 uvuye mu gisagara ca Goma.
Abaturage ndago babura kuba bafite ubwoba kubera igoma bari kumva amabombe ahantu ho bari kugwanira ndagwari ari kure cyane ni n'umugi wa Wigoma.
Uyu ni umwe mamenyesha makuru Felix Hangi Balume akorera radio Mweso yo muri Congo. Mwijya nino ku isi Ufaransa n'Ubudagi byaraye byemeje gukomeza umugabane wa Buraya. Muri Afrika naho Zimbabwe ifise ubwoba ko ingingo ya Amerika yo kuva mu ishami rya ONU gitaho amagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyafunyo izogeramira cyane imigambi yo kurwanya sida muri ico gihugu. Idonido yano makuru yose duce ku masonga ni mukanyi sasa. Koze tukivuga ku makuru ya Amerika, umushikiranganje mushasha jeje migenderanire ya Amerika n'andi makungu Marco Rubio yaraye atangaje ko politiki yo hanze ya Amerika izoshimikira ku nyungu nkora mutima z'igihugu. N'ubu turacye kumena Fidel.
Marco Rubio abaye wa mbere mu bo Donald Trump yagenye kuja muri leta yiwe yemeshwe n'inama nshingamateka ya Amerika. Yatangaje ko amafaranga yose Amerika izokoresha n'utwigoro twayo twose ku bibazo vya mu makungu bizotegerezwa kwishura ibibazo bitatu byoroshe bisabwa. Vyo babituma Amerika irangwa n'umutekano kurushiriza, vyo babituma ikomera kurushiriza, vyozana iterambere kurushiriza. Marco Rubio yavuze ko mu gushira imbere inyungu za Amerika azotunganya ubushikiranganje bujejwe imigenderanire burangwa n'ivyiyumviro bishasha byumvikana kandi birashe. Yatangaje ko bizosaba guhindura imigambi imwe yahora ishimikirwa ko kudashimikira cyane ku bibazo bimwe no kuvavanura na bimwe mu byahora bikurikizwa. Rubio afise imyaka 53 muri iki gihe yarashigikiye ingingo za mbere zafashwe na Perezida Donald Trump zo kubuza kwinjira ku butaka bwa Amerika abimukira isinzi batagira impapuro zibaha ubwo burenganzira. Yatangaje ko Amerika itazosubira gukora ibikorwa ivyo arivyo byose byorohereza cyangwa bituma abantu isinzi barondera kwinjira muri Amerika.
Fidel Niyongabo urakoze. Tuve ngaha muri Amerika tuja ku mugabane wa Buraya. Abayobozi b'ibihugu by'u Faransa n'Ubudagi barayibiyemeje ko bategerezwa gufata ingingo zikomeza umugabane w'u Buraya. Fidel Niyongabo turacari kumwe.
Aba bategetsi bumvikanye ko ibihugu byombi bitegerezwa gukora mu ntumbero yo gukomeza kurushiza umugabane w'u Buraya. Ivyo Perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yabitangaje nyuma ko abonanye na Chancelier w'u Budagi Olaf Scholz ipari mu Faransa. Scholz yatangaje ko Ufaransa n'Ubudagi bizokwerekana ingufu zavyo mu gukorana na Perezida mushasha wa Amerika Donald Trump. Mu kiganiro bahereye hamwe abamenyesha makuru mu biro vyiwe Palais de l'Elysée imisi ibiri nyuma yuko Perezida wa Amerika Donald Trump ashikiye amabanga yo kuyobora Amerika, Chancelier w'Ubudagi Olaf Scholz yatangaje ko ari bimaze kugaragara ko Trump azoba ikibazo. Yavuze ko umugabane w'Uburaya utazotekegwa n'ubwoba canke ngo uheshe, kwa ahubwo uzokorana nawe mu buryo bwubaka kandi udatinya kwerekana ku buryo bugaragara aho uhagaze. Chancelier w'Ubudagi Olaf Scholz yavuze ko ivyo bizoba uburyo bwo gukorana neza na Perezida mushasha wa Amerika. Uburaya na Amerika bihuzwa na kahise kamaze igihe kirekire k'imigenderanire ya kivandimwe no gukorera hamwe. Perezida wa Amerika Donald Trump aramaze gutangaza ingingo n'imigambi itari mike azofata. Scholz yavuze ko azorabira hamwe izo ngingo n'iyo migambi n'abandi bategetsi bakorana ku mugabane w'u Buraya.
Ejo ki Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, makuru yacu tuyabandanirize ku mugabane wa Afrika neza na neza muri Zimbabwe ifise ubwoba ko ingingo ya Amerika yo kuva mu ishami rya ONU gitahamagara abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo izogeramira ni imigambi yo kurwanya sida muri ico gihugu. Ibindi na mgenzi wacu Fidel Niyongabo.
Umushikiranganje jeje ukigega ca leta muri Zimbabwe Ntuli Ncube kuri wa gatatu yagabishije ko ukuva kwa Amerika mu ishyira hamwe OMS bishobora kugabanya ifashanyo yerekeye ubuvuzi ihabwa ibihugu nka Zimbabwe gihanganye n'ikiza ca sida Umushikiranganji Ntuli Nchube yabivuze mu nama ku butunzi ku isi iriko ibera mu gisagara cha Davos mu gihugu cy'u Swiss. Zimbabwe yaranonse amafaranga arenga miliyoni 200 y'amadolari ku mwaka yahawe na Amerika biciye mu mugambi wa PEPFAR ugenewe kugwanya ikiza cha sida. Leta ya Amerika yahaye Zimbabwe amafaranga arenga miliyari 170 y'amadolari kuva mu mwaka wa 2026 agenewe gukomeza isata cy'ubuvuzi hamwe no gufasha abanyagihugu bagendana umugera wa sida. Ibi byemezwa na ambasade ya Amerika i Harare. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarateye igikumu ku itegeko ry'umukuru w'igihugu ryerekeye kuva kwa Amerika mu ishyirahamwe OMS hari nyuma yuko arahiye mu kiringo cya kabiri cyo kuyobora Amerika kuri uyu wa mbere.
Fidel Niyongabo urakoze tukiri ku mugabane wa Afrika kandi ishami mpuzamakungu ONU ikeneye vyihuta imiliyoni 910 mu madolari ya Amerika yo gufasha abanyagihugu bo muri Nigeria amafaranga azokora mu vyahe bisata.
Ishirahamwe ONU ryateye akama kereke ya mafaranga agenewe gufasha abanyagihugu bo mu karere ko muraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria muri iyi ndwi. Ako karere karagiramiwe n'umugumuko w'abagwanyi b'abayisilamu kuva mu mwaka wa 2009. Ako karere karasinzikaruwe kandi imyuzure y'amazi yatewe n'imvura isegenya mu mwaka urangiye. Inzandiko z'ishyirahamwe ONU itororokanizo ry'amakuru ryo mu Bwongereza Reuters ryabonye zerekana ko abantu imiliyoni 7,800,000 bakeneye ifashanyo mu mareta atatu yo mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria. Nayo ni Adamawa, Borno na Yobe. Ishirahamwe ONU rifise imigambi yo gufasha abantu imiliyoni 3,600,000 muri bo. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU ryari ryatangaje imbere yaho kwa karere ko mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria gashobora kwibagirwa mu gihe ibikorwa byo gutabara bishimikiye mu bindi bice byo ku isi nka Ukraine, Gaza na Sudani. Icegeranyo Leta ya Nigeria n'ishyirahamwe ONU byasohoye hamwe mu kwezi kw'11 mu mwaka urangiye wa 2024 cerekanye ko Nigeria ihanganye n'ikibazo gikomeye cyane c'inzara kitari bwibonekeza imbere yaho. Vitezwe ko abantu barenga miliyoni 30 bageremegwa n'inzara muri uyu mwaka. Imigambi ya Perezida wa Nigeria Bola Tinubu yo gutunganya gushasha ivyerekeye ubutunzi mu gihugu ibonwa ko ariyo yatumye ubutunzi buyanzara kurushiriza mu gihugu. Yatangaje ko imigambi yiwe gutunganya gushasha ubutunzi zotuma bukomera kurushiriza.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda turacane mu mwanya w'amakuru y'ijya nino ku isi. Ibihugu vya Niger, Burkina Faso na Mali bitwagwa n'abasirikare bashitse ku butegetsi biciye muri coup d'etat vyatangaje ko bigiye kurungika inteko 5,000 mu karere ka Sahel kabandanya kuvugwamo umutekano muke. Fidel Nyongabo.
Umushikiranganji ajeje gukwivuna amansi wa Niger Salifu Modi yatangaje ko izo nteko nshasha zizoba zifise ibikoresho vyazo vya gisirikare n'uburyo bukwiye bw'iperereza zizokorera ku butaka bw'ibihugu vyombi uko ari bitatu. Ivyo bihugu vyarafundise kandi amasezerano yo gukorera hamwe. Umushikiranganji ajeje gukwivuna amansi wa Niger yavuze ko inteko z'urunani ziteguye kandi ko bizofata indwi nke gusa kugira zibonekeze ku butaka bw'ibihugu byazitunganije. Yasiguye ko hari ibikorwa by'izo nteko bimaze gutangura gukorera hamwe hagati y'ibihugu vya Niger, Burkina Faso na Mali byakurikiye ingingo y'ivyo bihugu yo kuva mu ishyirahamwe ryo gufashanya mu vy'ubutunzi y'ibihugu vyo muri Afrika yo mu burengero CEDEAO.
Ijwi rya Amerika. Aya makuru yose agezweho ijyana no ku isi n'andi mushaka kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya YouTube yacu, Instagram, Facebook na X ni VOA radio yacu. Mukanya mu karere k'ibiyaga binini vya Afrika. Ayo mukade kibiyaga binini vya Afrika tuyahera muri Republika Demokarasi ya Kongo. Imigwano ikomeye hagati ingabo za leta y'ico gihugu FRDC n'umutwe wa M23 yarayibereye ahitwa Nzulo mu birometero 10 uvuye mu gisagara ca Goma. Abanyagihugu benshi bahungiye Goma mu nkambi ya Mugunga, abandi baja mu nkambi ya Bulengo. Umenyesha makuru Felix Hangi Balume wa Radio Mweso avuye mu gace ka Sake yabwije rya Amerika ko umutekano induro ucungwa n'ingabo za FRDC Wazalendo na MONUSCO yabwiye Venus Tashimiman.
Hari impunzi nyinshi ziri kuba Iminova, Gwaremana, Zikajigoma kubera intambara ya M23, ariko Isake n'iki kigoroba donc hariho FRDC na Bazalendo nibo bari Isake buno na nibo bari gukontrola imihanda ivuye Isake Igoma ikaja igitanga Imweso ni imihanda zivuye Igoma Isake ziri kuja Irubaya ni Bweremana. Ariko mu kigo cha Nzulo niho habaye imigwano ya nyinshi kabisa mabomu yari ku kumvikana ahantu hose ariko uno Nzulo iri mu maboko ya FRDC na Bazalendo M23 iri kure cyane iri ku misozi iri hejuru y'icyaga cya Nzulo niho M23 yari iri kurasa amabomu nyinshi cyane mu baturage niyo mpamvu abaturage bavuye Nzulo bakajigoma abandi bari muri ka ya Bulengo Rushagala ariko buno ngumunyamakuru wo mu kigo nabuze yuko FRDC na Bazalendo Barisake ni Nzulo.
None wowe urambwira ko ubu ngubu ugeze igoma uvuye Sake, umuhanda wanyuzemo waramahoro, wanyuzemo nta nkomyi, nta kibazo wagize?
Umuhanda haramahoro kabisa. Ikibazo nuko abantu bari benshi cyane mu muhanda bari kwiruka n'intama, abandi bafite ibintu byinshi, matera, mamoto, byose ibintu byose byo mu rugo. Ko ikibazo cyo kuvuga ngo umutekano muke, oya, donc nta kibazo kabisa. Abantu bari gutambuka kandi buno Sake ndi kukonfirma ko abantu bari Sake hariho umuvuma, abantu bafunguye amabutike bari kugurisha inzoga, bari kugurisha byose, nta kibazo. N'Nzulo nuko hari na mara mu gitondo ariko buno nda kibazo gikomeye kubera abasirikare ba FRDC bafatanyije na Bazalendo Monisco n'abandi bari Nzulo buno kugira ngo bakomeze umutekano w'abaturage.
None aho ngaho mu mujyi wa Goma nyirizina umutekano wifashute, abaturage bameze gute?
Uzi yuko abaturage ndago babura kuba bafite ubwoba kubera igoma bari kumva amabombe ahantu ho bari kugwanira ndagwari ari kure cyane ni n'umugi wa igoma. Ni kuvuga yuko bagira ubwoba kubera ndago bari kugira ubwoba kugira ngo M23 irazigoma, oya. Ariko ubwoba nuko amabombe bari kurasa iri kwica abantu ikakomereza abandi igoma akazi kose mu muhanda, imodoka, amabanki, mashuri, donc akazi kose kari kugendeka nta kibazo.
Felix Balume Hangi, umunyamakuru wa Radio Mweso, ndagushimiye.
Urakoze cyane kuri VOA, turabakurikiraga cyane kandi Imana ibafashe.
Tusikilize sauti ya Amerika. Yelewe, nasikiliza sauti ya Amerika.
Ijwi rya Amerika duce tubandaniriza mu Burundi aho bamwe mu bakenyezi bari mu mashirahamwe mato mato yo mu Kibano bemeza ko bagabura umwimbu uva mu dufaranga bagiye baraziganya canke inyungu iva ku ngurane abanywanyi bagiye baragyungukirako mu mpera canke mu ntango z'umwaka. Ivyo bigatuma baronka udufaranga two kwikenura canke two gutanguza imigambi mito mito. Ibindi kuri no nkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifashijwe n'abakunzi bayo mu Burundi, murabisomirwa na Thierry Ndayishimiye.
N'amashirahamwe mato mato yo mu Kibano usanga gwiriyemo abakenyezi bakora inama rimwe mu kwezi bakagenda bibangikanije udufaranga two kwiziganya tuba duhuye n'amikoro yabo. Abatugize bigana ko mu mashirahamwe baziganya atari munsi y'ibihumbi 2,500 ku kwezi. Baribangikanya kandi udufaranga two kugarukirana ko igihe umwe mu banywanyi agize ingorane, umunywanyi arafise uburenganzira bwo gusaba ingurane mu ishirahamwe kugira ngo arangure umugambi muto agaheze kungukira ishirahamwe. Abakenyezi baganiriye n'Ijwi rya Amerika baremeza ko ayo mashirahamwe abafasha cyane. Mu igabura riherutse Irakoze Florence yarose yashika ku 250,000 by'amafaranga y'amarundi.
Feri yaratubwira akamaro kuko yazira hamwe, akatubwira nk'akamaro nko kugura agatungwa cyangwa nko gufata amaso nyine yo tuzorima mu nk'imiceri cyangwa ibijumu cyangwa ibigori. Kuko kwera amashirahamwe ni meza cyane, nubwo dutanga isoro gusa yazira hamwe yakaza yadufitira akamaro.
Gatarina nibona nawe ati kuba mu ishyirahamwe ni kirumara mu buzima bw'umukenyezi.
Igituma dufasha haraho ubukenya nk'agasufuriya ko guteka mu ugacokagura aho ubukenya gahuza ko kwambara ugacokagura atwebwe bakenyezi kenshi turonka hera umwami mashyirahamwe nyene tugabe umuntu agacaza kugura gahuzu yambara kandi biradufasha nk'abafise abana biga bararonka n'amahera barashobora kuza yakenya nk'amahera y'ishuri atingurana agacaguranya kandi inyungu zitabuna.
Ijwi ry'Amerika ryabajije Kabura Jeanne riti none iyo ugabuye mu ishyirahamwe uribuka uwo mwubakanye na wati
basi ndaheruka nako mugurira mbere umupira ubu naho nshaka kumugurira ikostime ibihumbi 100 kandi oyironka amafaranga avuye mu ishyirahamwe.
Kuja mu ishyirahamwe birafasha kandi guca akenge no kubahiriza agateka k'umukenyezi
kandi abakenyezi bari mu ishyirahamwe nibakunda guhohoterwa kenshi kuko baba bazi niyo bitu kandi baba bazi n'ababaha impanuro ku gihe baca bagenda kuyitora abo bantu nyine babaha impanuro mugabo utari mu ishyirahamwe nawe usanga n'izo ngorane ziwa zinyegeziyo kugira urinde zimenye usanga zayarasinzikaye.
Ariko rero hari abakenyezi bihora bigora iyo hageze kugabura bakifumbereza nk'uko Irakoze Florence yabyiganije ujya Amerika.
Hari umuntu yaratuye amahera turamahera y'iyinga 50,000 acaziganye umwaka wose imisi ibiri rero basha baratera umuryango we kubera yaciye ahagarika kuziga basha baratera umuryango wiwe carayari hanyamahera telefone niyo yagwatirije benize z'amandroid.
Mu ntumbero yo gukomeza ishyirahamwe abo bakenyezi baratanguye kugira imigambi rusange nk'uko niyo Kwizera Filote avyigana.
Turakunze kugira amanama tukavugana hanyuma tukagira igikorwa duhuriyeko tukarima umurima wa rusangi canke tukororera hamwe ibitungwa dufatiye nko karorera ingurube ukagura nk'ingurube nka 3 zivyara gasha tuzororera hamwe ku buryo ishyirahamwe naho ryogomba kugira ingorane uca usanga canke umuntu wo mwishyirahamwe agize ikibazo ca tuzaturokoreranira izo ngurube canke naho tukadandaza tukagabura amahera hamwe ata muntu agira ikibazo.
Mu kigo gifasha gutegura no kurangura imigambi mito mito Magedi Cumakamba kirongowe n'umushingwa manzi Irutingabo Jean Pierre aratera intenge abo bakenyezi akabasaba ko umwaka uheze batoca bagabura amatungo yose y'ishyirahamwe ko bagumiza mu bubiko ayo gukora imigambi rusange kugira ngo barushirizeho kwiteza imbere.
Terrive ndayishimiye urakoze kudusomera iyo nkuru tukivuga ku vyu Burundi ishami rya ONU gitamagara y'abantu ku isi OMS mu mfunyapfunyo na leta z'ibihugu birigize bafise umugambi wo guteza imbere ubuvuzi kama amwe mu leta ari muri OMS aze yaratanguye gushinga amashami ashinze ubuvuzi kama ubuvuzi buhagaze gute none mu gihugu cy'u Burundi. Mugenzi wacu Thomas Kamirindi arabibaza Dr. Uwimana Albin mukuru ishami ry'abavuzi batagira imbibe mu Burundi. Dr. Albin na mgenzi wacu Thomas Kamirindi babiyagiye mu kiganiro muri Isanga.
Ugeze ku ntambwe novuga nziza ariko reka ntange urugero mu Burundi hariho ubushikiranganji bw'amagara y'abantu muri ubwo bushikiranganji rero barashyizemo igisata kijejwe kuraba no gukurikirana ubuvuzi kama ubwo buvuzi bw'imiti twebwe tuyita imiti y'ikirundi. Icyo ni icya mbere. Haraha uno munsi mukuru wahariwe ubuvuzi kama urahimbazwa mu gihugu. Icyiza ni uko mu Burundi muri iyi myaka turimo bamaze kwemera ubwo buvuzi kama bakabwemera bakamushyira no muri porogaramu y'igihugu. Ni ukuvuga rero n'umuntu yaminonosoye akaza agasaba uruhushya mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu baramuhereza uruhushya.
Hari imigambi mwaba mwumva ihari yo gushyiraho amashuri tuvuge mu mashuri y'ubuvuzi mu mashuri y'ubuganga yo kwigisha iby'ubuvuzi kama
ndabye muri mu ntunganyo z'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu ntaraba no mu ntunganyo z'amashuri ya kaminuza. Icyo gisata nta kirimo kandi nta kirimo navuga uko twebwe mu Burundi turiko turakorera ko cyitwa Vision 2040 mu mwaka wa 2040 yuko cyo bari igihugu cyiteyemereje cyifashe mu 2060 akaba ari igihugu giteye imbere. Rero ndiko ndaraba muri izo ntunganyo harimo iby'iterambere n'ibyo ariko ako gasata cy'uko ubuvuzi bw'ikizungu hoba n'ikindi gisata gitanga ubumenyi kuri icyo buvuzi kama ntacyo ndabonamo.
Amazina yanjye ni Master Twagiraneza ndi Kigali. Rero ikibazo mfite si ibyara umuntu mu gihe yarwaye aba akwiye kugana abavuzi ba gakondo cyangwa cy'abavuzi batanga imiti kama kubera ko hari igihe umuntu abana afite uburwayi budasobanutse ariko bwo kwa muganga noneho bikaba ngombwa ko akererwa kujya kwa muganga kubera ko yabanje kujya kwisuzumisha cyangwa se akabanza kwa muganga muri mu bitaro bya kizungu cyangwa se akabanza kujya kwa muganga kandi ari mu yakabayagana mu Kinyarwanda cyangwa se mu Kirundi aho ngaho aradimu shusho rusange n'iminyetso umuntu yakaba yagiraga agahita amenya agomba kwerekeza
ubwa mbere wohera mu bavuzi b'ikizungu kuko mu bavuzi b'ikizungu barashobora kukubarira iyi ndwara byananiranye n'akarorero dushobora kuvuga nk'indwara ya kanseri kanseri abaganga barashoboye hariho uburyo babikoramo bakavura ariko barenge barakubariye ati iyi ndwara niyo vurirwa ngaha ishobora no kuvurirwa mu Buhindi cyangwa ahandi cyane mu kurindira umuntu imitsi yiwe izogere muri icyo gihe rero abakubariye mu rundi mu yandi majambo kinimba hari ubundi buryo kwifashisha imiti kama kuko irabaho no mu bitaro
mumenya gute kwifite ireme idashobora guhungabanya ubuzima bw'umuntu ngo imwangize muyimenya gute mufite aho muyigeragereza ibyo twakwita laboratoire
yego cyane niyo dufise ntabwo ari myinshi cyane wa mbere dufise dukora muri ibyo biti by'imyimerere n'uvura kanseri ubwoko butandukanye bwa kanseri
ni nk'ubuhe bwoko bwa kanseri muvura
ya mbere ni kanseri yo mu maraso yitwa resemi akaba kanseri y'ibere ku bakenyezi akaba na kanseri yo mu gitigu ariyo iva mu kintu bita ngo siroje ego siro ibivura novuga umuti w'amazi ubivura ni umwe n'ibiti ubwoko butatu bw'ibiti twamura tukabiteka kabona urugero twabitetsemo maze umuntu akabifata kandi uwo muti nyine uravurana n'igikomere biriya bikomere byo muri estoma mu gifaransa babyita insere gastrique ibisere aba ari ibikomere byamaze gutabagurika muri estoma uwo ni umuti navuga wa mbere kama uwo rero ndawushingiye intahe nk'umuganga ubwanjye narawufashe kuko nari nahuye n'icyo kibazo cy'igikomere cyo muri estoma
hejuru rya amerika amakuru yacu tuyabandanirize aha muri leta zunze ubumwe za amerika donald trump aheruka kwimikwa mu mabanga ya perezida wa amerika yahaye iminsi 75 urubuga rwa tiktok yo kuba rurakora by'imfata kibanza mu kurindira ko haboneka amasezerano atuma rugurwa n'umunyamerika kugira ngo rugwemererwe kubandanya rukora burundu ku butaka bwa amerika ni nyuma y'impungenge ko rwaba rutanga amakuru y'abanyamerika ku bushinwa ibindi kuri no nkuru na mugenzi wacu ishimwe
kimwe mu bintu bya mbere Donald Trump yakoze nyuma yo kurahira kuyobora Amerika kuri uyu wa mbere harimo gushyira umukono ku itegeko riha nyiri uru rubuga rwa TikTok umuherwe wo mu Bushinwa iminsi 75 yo kugirana amasezerano n'umunyamerika wa rugura aho guhagarikwa burundu.
Ntekereza ko ntibonaga muri TikTok ubu noneho hari amakuru ngifiteho ntari mfite mu ntangiriro ariko nagiye kuri TikTok maze mbona amajwi y'urubyiruko ku kigero cya 36%.
Iki cyemezo nicyo cya nyuma cyabayeho kuri sosiyete ByteDance ifite urubuga rw'ikoranabuhanga ifite icyicaro i Beijing n'abayikoresha bagera kuri 170,000,000 muri Amerika. Mu mpera z'iki cyumweru urubuga rwa TikTok rwabaye nkuru zimiye ni nyuma yuko urukiko rw'ikirenga rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwemeje ko itegeko risaba ko ishami rya TikTok rihakorera rigurwa rigahinduka isosiyete y'Abanyamerika cyangwa TikTok igahagarikwa kubera impungenge z'umutekano w'igihugu. Ariko ibi byahise bihinduka nyuma yuko Donald Trump agaragaje ko ashobora kuyongerera igihe. Nyiri TikTok Shuchu wari watumiwe mu muhango wo kurahiza Trump abinyujije muri video yashyize ku rubuga nkoranyambaga yaramushimiye.
We are grateful and pleased to have the support of a president.
Twishimiye kandi tunejejwe nuko dushyigikiwe na president wumva neza iby'urubuga rwacu. Umuntu wakoresheje TikTok mu kugaragaza ibitekerezo bye n'ukabona ibintu.
To express his own thoughts and perspectives.
Ariko bamwe mu bahanga mu by'amategeko bavuga ko igihe Trump yongereye TikTok kuba ikorera muri Amerika bitazarengera isosiyete nka Oracle ikomeje gucumbikira TikTok kubera itegeko ryashyizwe ko n'inteko ishinga amategeko rikiriho.
It's quite possible and I suspect that Oracle shareholders and
birashoboka cyane kandi nkeka ko bafite imigabane muri sosiyete Oracle na bamwe mu banyamategeko baharanira inyungu. Ibi barimo barabitekerezaho muri iki gihe. Oracle yigeze kwishyira mu kaga k'ibirarane by'amadolari abarirwa muri za miliyoni kandi nta kintu na kimwe Trump ashobora gukora kugira ngo akureho ako kaga.
And there's nothing Trump can do to extinguish that liability.
Iki gikorwa cya Donald Trump gitandukanye cyane n'icyabaye mu gihe cy'ubutegetsi bwe muri manda ya mbere, aho yashakaga guhagarika TikTok kubera ibirego byatewe n'impungenge z'uko uru rubuga rwashoboraga kugira amakuru ya Amerika rusangiza Ubushinwa. Kugeza ubu rero, nubwo TikTok yongerewe iminsi 75 kandi bigaragara ko Trump ayishyigikiye, ahazaza huru rubuga muri Amerika haribazwaho cyane cyane n'abarukoresha.
Ijuki ya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, nshuti bakunzi bacu ahani amakuru ya mbere ya kino gitondo twari twabateguriye agarukiye kuri mikro mwari kumwe na Diane Ninahazwe yabateguriye nongera ndayabashikiriza muhinga bw'ivyuma Nadia Taha yakoze twari duhagarikiwe na Etienne Karekezi ekipe ya kino gitondo twese tubifurije kubandanya mururanirwa mu byo murimo byose ahanje turasura mu bindi biganiro byo masaha ari imbere.
Radio, ich bin ja Amerika. Ja, weil ich chachu radio ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo chachu
ya bini ni kemuri disha baroni babone James Fabrice Fabrice
ndo nyi wagu